Sentare nkuru ya Kigali yatanguye kumviriza urubanza rwa Jean-Claude Iyamuremye aregwa kugira uruhara muri genocide yo mu Rwanda mu 1994. Iyamuremye yarungitswe n'igihugu cy'u Buholandi yari yarahungiyemo aregwa kuba yari umwe mu bayobozi imitwe y'interahamwe mu karere ka Kicukiro. Iyamuremye avugwa mu bwicanyi bwahitanye abantu baharurigo mu 50,000 bari bahungiye mu ishure ry'imyuga rya Kicukiro, ariko we ahakana ivyaha vyose akavuga ko ngo nawe yabuza biwe mu 1994. Jean-Claude Mwambutsa yari muri Sentare.
Uyu munsi wiburanisha wihariwe n'ubushinjacyaha bugaragaza urutonde rw'ibyaha bushinja Jean-Claude Iyamuremye. Uregwa yari imbere y'urukiko atuje, yandika buri kantu akanyuzamo akamwenyura yitegereza ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha bwavuze ko bushingiye ku batangabuhamya bwabajije bwasanze uregwa yari umwe mu bari ku isonga y'imitwe y'interahamwe mu karere ka Kicukiro aho yari atuye. Abatangabuhamya bamwe ngo bavuze ko batatunguwe n'imyitwarire y'uregwa, kuko na mbere y'uko genocide itangira yarangwaga n'ibikorwa by'urugomo kandi agakunda kugendana ibisasu bya grenade. Ubushinjacyaha bwavuze ko yari ku isonga ry'ibitero by'interahamwe byagabwe mu ishuri ryisumbuye rya Kicukiro bikica abatari bake mu Batutsi bari bahahungiye yifashishije imodoka yatwaraga. Iyamuremye ngo yatwaye Abatutsi benshi biciwe ahitwa mu Rubirizi bakaroha mu byobo rusange. Gusa akigira mu Rwanda Iyamuremye we yahakanye ibyaha byose ngo bamushinja kwica Abatutsi n'abashinyaguzi, kuko nawe yabuze abantu benshi bo mu muryango we kandi bazize genocide. Hari abatangabuhamya ngo bazumvwa mu rukiko barindiye umutekano. Umucamanza asabye impande ziburana kuzitwararika kudashyira hanze imyirondoro yabo. Gusa uregwa we yagaragaje impungenge z'uko ashobora kuzacikwa, kuko benshi abazi kandi barimo na bene wabo. Abanyamategeko babiri bunganira uregwa ndetse na ubwe bavuze ko batiteguye uyu munsi gutangira kugira icyo bavuga ku birego by'ubushinjacyaha. Umucamanza yemeye ko abari bo bazahabwa ijambo mbere ku itariki ya 23 z'ukwezi ubwo urubanza ruzaba rusubukuwe. Jean-Claude Iyamuremye w'imyaka 42 yoherejwe mu Rwanda n'igihugu cy'u Buholandi aho yaramaze imyaka 14 mu buhungiro. Uyu mugabo yari yaramaze gukatirwa igifungo cy'imyaka 19 ahamijwe n'urukiko gacaca uruhare mu bwicanyi bwahitanye Abatutsi basaga 50,000. Gusa iki cyemezo cya mbere cy'urukiko gacaca kigomba kubanza guteshwa agaciro kuko yagifatiwe adahari, kandi itegeko rikaba rivuga ko nta muntu waburanishwa n'inkiko ebyiri ku cyaha kimwe. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Kaza Miryango, i Kigali.